Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yani Tangishaka niwe muri kumwe muri studio 5 i Washington DC kuri uno munsi wa kane. Abuguriye amaradio yanyu tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Abanyagihugu baritudomba ko kenshi amabanki abahotora yisunze ingingo y'umwami yo mu 1996.
Uyo ni Agatogwasa, icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka, avuga ku itegeko ry'u Burundi gisungwa mu kugurisha icyamunara ibintu abantu n'abagwizatunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki. Iryo tegeko rikaba ari ry'umu mwaka w'1926. Iyi nkuru hamwe n'andi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi turabashikiriza mu kanya. Duhere ku nkuru yerekeye aho mu Burundi itegeko ryisunga mu kugurisha icyamunara ibintu abantu n'abagwizatunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki, niryo iryo ku mwami mu mwaka w'1926. Abashingamateka n'abakenguzamateka basaba leta kunyarutsa impinyanyuro y'iryo tegeko. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko itegeko rishasha rigiye gushigwaho. Kuri uyu wa gatatu, Gaston Sindimwo yabibwiye abatowe n'abanyagihugu. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eloge Burikaneza arabidushikiriza.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa niwe yatanguye kwerekana amakenga afite kuri iryo tegeko.
Ubushikiranganji bujejwe ubutungane nagomba kubusaba urabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki. Kubera yuko abanyagihugu baritudomba ko kenshi amabanki abahotora yisunze ingingo y'umwami yo mu 1996, kandi hagati aho hashobora kuba hariho ayandi mategeko yagiye arabaho mashasha. Ugasanga umuntu arafise ideni y'ibanki, nibyo ariyishura ku mbure mu mikoro make ashobora kuronka, ariko banki igashaka gucisha hayo kagurisha ibyiwe ndamwumva bagirije byamunara. Numva nindondwe hari haba ariko barakoma induru nka mwene uko ko byo bari muri iyo situation. Nyabuna yakoba wacegera cyo mukuru w'igihugu mufashanye n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane kugira ngo ayo matati hagati y'abanyagihugu n'amabanke atore umuti atawuvunitse kandi atawuhotoye abandi.
Ekana Pascal Nyabenda, mukuru w'inama nshingamateka, asanga rwasavuze hageze.
Nagira nsabe itegeko nyakubahwa cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yavuze nyakubahwa mushikiranganji w'ubutungane arifate nk'ankama, kuko baravuga ko tuko dukurikiza itegeko ry'umwami ryo mu 1926. None umuntu yoba ariko arahotorwa no munsi ni itegeko ry'1926. Hariho amanama nshingamateka yagiye arakurikirana twebwe turi hano mwumva uyo muntu yoba akazira iki, inzu yiwe ikagurishwa ngo ntiyagire tuvuga. Kandi hari ukuntu twinyanyura amategeko mu buryo bwa none aho tugeza ibintu bigeze, kugira ngo yaba iyo banki yaba uwo mwenegihugu ntaho togwe, nicyo tubereyeho nicyo badutore. Turasaba rero ko ibyo bintu biba byihuta babikora kugira ngo koko abenegihugu duserukira borohekwe. Nibaza yuko byobanguka kugira ngo ayo mategeko aremereye ari ku bitugu by'abenegihugu aremereye dushobore kuyiga. Ibyo kugurisha amazu icamunara byaharawe cyane mwa kino gihe.
Abandi baserukiye abanyagihugu nabo mbere batanga uturorero.
Ubugira kabiri nashaka kungana ku cyumviro cyashikirizo kijyanye n'abadandaza n'abandi bafitaniye amatati n'amabanki ku bijyanye n'igurishwa ry'amazu yabo abagize ingwati n'imitayi baba barafashe. Aha hariho ubororero butari buke aho usanga bene amazu babandanya bariha mugabo, ugasanga amasentara bijejwe imanza zicitse nizo kugurisha icyamunara ayo mazu. Ubo biraba turashaka gutanga akarorero inzu y'uwitwa Sindayihebura Salvatore. Turazi neza yuko hariho amasezerano bagiriraniye ni banki mugabo, naho ibyo biruko inzu igashyirwa ku rutonde izogurishwa.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aratahura ayo makenga yose akanizeza ko agiye gutorwa umuti.
Hari ikintu gihe bavuze cerekeye amabanki, amadeni y'amabanki. Mbere hari itegeko ngaha uzokwiga ngaha rijyanye n'ibyo by'amabanki, kuko kugira ngo tubisubire mu gasanga amategeko ya kera aracyadukurikirana nibaza yuko muzoronka ico muvuze ko ariyo dossier yashikirijwe umuntu Sinehebura Salvatore Bonaironskete mu misi yeze mugabo nkirongikete naca numva amatelefone menshi ane gose ugasanga kibazo
Icho kibazo ishyirahamwe ry'abagwiza tunga mu Burundi Yakobo ishimishwa no kubona inzego z'igihugu zigihagurukiye Antoine Muzaneza mukuru wa Yakobo
nukuri iki cyumviro kije hageze mbere no vuga yuko no gutebaje bacyari cyaratevye kuko haciye imyaka irenga 10 n'iyindi twebwe ico cyumviro twaragishikirije twaravuganye cyane n'amabanki n'iryo tegeko nukuri kubona uyu munsi washinga amateka bavyiyumviriye n'agahimbagwe bose twaranditse amakete menshi igihe kinini kugira ngo turabe yuko iryo tegeko ni tegeko rya kera rishaje twararivuze ko twaranditse hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane nk'abagwiza tunga kumva iryo tegeko inama shinga amateka leta y'u Burundi na cyane cyari cegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu kubona iryo tegeko yabifashe mu ntoki
aya makengashizo habona mu gihe aheruka gutorwa itegeko rishasha rigenga amabanki mu Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje uri kaneza Ahandi naho imiryango 21 yo ku mutumba Gasenyi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ibandanya gusaba imizibukiro ni nyuma yaho bakuriye muri ico kibanza bakuriye muri ico kibanza kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu arico amazu yabo ariko amazu yabo arinze gusamburwa inkuru niyo dushikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Inyuma y'amezi hafatandatu iyo miryango irenga 20 yirukanywe aho mu Gasenyi inzu za kijambere yabamwo zigasamburwa iyo miryango ivuga ko iri mu kangaratete uno mukenyezi yigana ukuntu we nabo bahora babana aho mu Gasenyi ka Mutimbuzi babayeho muri kino gihe
ubu twarashwiragiye nyene turangara ubwo hayi ndaru no munsi haye zindwa rakwirukana dufashwe nabi cyane kandi twari mu mazo yacu ataco tuzira kwe mu bisanzwe kwagoye mu gahundwe tubonye bidushikiye ariko nubu tukaba tukiri mu barabara nta kirakogwa ubu twarumvise ko bashezeho komisiyo nigerageze kuko turamerewe nabi cyane turi mu gahinga abana ntibagira aho biga na twatuzo twahitwarubatse tuziriringa imvura yasaze ubu twasubiye kuza dusubira kubwira abantu ati nimuduhindara aho turayo no munsi seho turarejo
ikibazo cyo mu ryango kirazwe mu bushikiranganje bw'ibidukikije byemezwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Omerre niyo nkuru atomorera abo banyagasenyi aho ikibazo cabo kiri muri kino gihe nicabitumye
ariyo twabamenyesha nuko cyo kibazo cyafashwe mu minwe n'ubutungane aha tukaje tuvuga yuko kubushikiranga yatangiye ngo nimwe yofatwa ubushikiranga n'ubutungane ubutungane butaragira ico bushikiranga twarabivuze leta yaratanze amafaranga y'umuzibukiro ko itageze ingana na 40 isavye ko ibona ikibanza cayo yabihiye uwo muzibukiro byaragaragaye ko adakwiye cyumvikana yuko ari amahera yazimiye amafaranga yazimiye ibyo rero bikobera kurikiranwa n'ubutungane ahoko nawo jangwa bihakane byagendukanye n'amafaranga yarazimiye
kiretse abavuga ko birukanye ku nguvu aho mu Gasenyi bakaronka aho babaratse indaro hari ababuzi yo batumutwe abo nabo bagumye aho mu Gasenyi aho babaye barazingagura utuzu tw'ivyatsi bafise ikibazo kuri no mutasuro nkuko unabivuga
uwo munsi tumerewe nabi cyane kuko imvura yaguye murabibona ni nyinshi ubu nta muntu yovuga ko agifise aho nyoza no kuguru haheze iminsi turi mu buzu butandukanye twiyungunganijemo hajya nyene ariko ku buryo atamvura ari bwagwe byarapfuma ariko ubu vyukuri byarunyutse uko vyukuri namwe murabona urushana nico gituma ro vyukuri butumerewe nabi cyane gose abavyeyi barasambagiye hirya no hino aba papa nuko abana nuko
mu bushikiranganje bw'ibudukikije Omer niyo nkuru abuvugira avuga ko ubuzima bw'abo banyagihugu bugeramiwe na cane cane muri kino gihe cy'umutasuro ari ikintu cyo gukurikiranira hafi mbere hagafatwa n'ingingo mfata kibanza kuri abo banyagihugu
cyo kibatoro kirazwi mu bushikiranganje kandi bajya abantu n'abantu kuko bo kuba hafi bari mu bihe bidasanzwe twebwe mu bushikiranganje cyo bado turakize imvura turabona yatasuye abo bantu babaye mu buzima budasanzwe mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira twarabasabye ko bokwegera abajejwe intwaro ya komine Mutimbuzi kandi twaravugaye n'abajejwe intwaro ya komine Mutimbuzi baravuga ati ababenegihugu nabi wacu nibaze tube turabereka ko boba barabaho aho boba barabaho mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira babe barabikora uko begera abajejwe intwaro baradufasha kandi turemera ko turi hafi yabo nabo tugomba kugerageza ico kibazo cyo mu nzira byihuta
naho umere niyo nkuru avuga ko komine Mutimbuzi ariyo yoba irafashije abanyagihugu babomori wa mazu aho mu Gasenyi mustandere w'iyo komine avuga ko ico kibazo cobarizwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije nyene mustandere wa komine Mutimbuzi Baseka Damiano yabwijwe rya Amerika ko hari umurwi wo muri ubwo bushikiranganje washinzwe kugira utorere umuti ico kibazo iyo miryango irenga 20 yimuwe aho mu Gasenyi ka Mutimbuzi hariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu kugenekerezo rya 11 ukwezi kwa kane uno mwaka ni nyuma yaho harinze gukoreshwa ibimashini bica amabarabara mu gusambura amazu y'iyo miryango mu Gasenyi ka Mutimbuzi mu ntara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amakuru hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika arabandanya. Kuri uyu wa kane niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania. Uwo munsi wari usanzwe uhimbazwa itariki imwe z'ukwezi kwa cumi uko umwaka utashe. Abasaza hamwe n'abafise ubumuga batandukanye bavuga ko ari bo ba mbere bahura n'ingorane nyinshi mu miryango muri ayo makambi y'impunzi y'Abarundi muri Tanzania. Ibindi kuri inkuru reka tubishikirizwe na mugenzi wacu Pierre Claver Yarusha.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru wakiriwe neza n'abo wagenewe mu makambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania. Abo bagizwe n'abatama, abatamakazi hamwe n'abafise ubumuga butandukanye nk'uko bavyivugira na kajyo keza ko gushikiriza ingorane zabo hamwe no kumva imigambi itandukanye amashirahamwe abitaho abafitiye muri kazoza. Uwo mutamakazi twavuganye ntiyibuka imyaka yiwe ariko agereranije avuga ko irenga 60 no mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu.
Mwirewe ganyoko.
Mahoro mahoro.
Amakuru make.
Neza bukebu.
Mwitabiri umunsi mukuru wanyu wabageze mu zabukuru.
Yego.
Eh, n'uno munsi mwabakiriye gute?
Emwe batanze kwetu yashimye. Babaye byiza twabyakiriye rwose ni byiza cyane. Yagenze neza batanze. Babakiriye babaye amasoja babaye za biswi.
None ganyoko. Ufite nk'imyaka ingahe?
Yenze imyaka 60.
Ingorane abageze mu zambukuru bagira ngaho mu ikambi ni nk'izihe abandi badakunda kugira?
Turabanyentegenye, dukwiye gufatwa turabanyentegenye. Yumva izo ntege, yumva iyo myaka, yumva iratambutse kweri. Icyo nifuza mwe, mwamfasha nk'utuye hangajya ndeba ukuntu najya mbona nk'akambaro ko kwambara.
Abageze mu zabukuru hamwe n'abagendana bumuga butandukanye bahura n'ingorane zitari nke muri ayo makambi y'impunzi. Muri izo harimo ko baguma bateza amaboko imfashanyo gusa kuko badashobora kuja guca ingero nk'abandi, indwara zitandukanye zijanye n'imyaka bafise n'ibindi. Ivyo tubibwirwa n'uyu yigeze kuba mu mugwi w'abagendana bumuga ariko ubu yarekize n'uwo mu ikambi y'impunzi y'Umutenderi.
Taboro ibi batanga kufungura ni bike abandi bashobora kwiruka mu bijiji bakakora naho ba polisi babuza bakiruka mu dufaranga bagakorakora bakirukanga barima ariko bamugaye ubuntu bashobora kuronka n'agasiri kuko nta bushobozi bafitiye kwera amagara yawe bumva bashobora kwa kundi nyine bakaguma barindire turi ababaha twindya tw'impunzi tusanga niyo ya misi babemerera ya zinja zimara nabo ntishobora no gushika gusa bakaguma barindiriye bagwaye baragenda ku cyo kimwe n'impunzi ku bitaro abafite ingorane z'ubumuga bakamugorora ukuguru cyangwa ukuboko ibyo mvuga naho nyine yego hariho abaza basa basanzwe bamugaye bari bavuye Burundi barisanzwe bafite ubumuga hari n'abandi baca bagira amaksida ino ugasanga yashyitse ikimuga agacumbagira bisanzwe naho batarakira akamara nk'umwaka cyangwa ibiri ariko muri benshi n'abasanzwe bafite ubumuga bwabo se nk'abakwiye mu Burundi n'abanyamwema bariho.
Ishema mpuzamakungu ribitaho kuva ku munsi wa mungu ririko rirabaha ibikoresho bitandukanye harimo matera zo kuryamako. Uyu ari mu ikambi ya Nduta avuga ko biriko bigenda neza.
Nyejo bariko baraba amamatera baze nyine n'abaze bakishoboye abo nyine bamugaye bose barabahutu matera nyine byo duto tw'umuntu umwe abandi bakabafasha kubaha ibyo nk'abajya badashobora kwigura amabeshe nibo babaha amabekiye. Aba bantu badashoboye kwivuza nibo babavuza bafite indwara usanga hari hatari barabitaho rwose abazehe nibo babahigira nyine nido kuri naho dupokerera inja nibo bagenda kubapokerera barafize utuntu batwara kuntu tubajaji tujya dutuku tuku Nikuwa wakenda kubatolera mu ninja mpaka muhira barabitayeho gose. Nikirenga nibeshi gose. Haramazone mirongo ibiri n'imwe aho nko mu zone imwe ho barimo nk'ijana. Urazi gituma libeshi sikuvuga ngo nabamugurumba n'abazehe bose barenza guhera ku myaka 16 kuduga. Bose bafatwa nk'abantu bamugaye.
Amashyirahamwe afashe impunzi avuga ko bene iyo minsi mikuru arakagiye ko kuremesha abo batishoboye kuko bageze mu zabukuru. Nayo ibitegere byabo kanoni bitazwi ibyifata kibanza byerekana ko barenga gato ibihumbi jana harimo n'abakongomane bari mu kambi ya Nyarugusu. Muri iyo kambi nyene uwo munsi wahari wabageze mu zabukuru watangojwe n'urukino rw'umupira w'amaguru wahuje abasaza b'abarundi n'abasaza b'abakongomani. Abatama b'abarundi bakaba birahiye abakongomani mu kubatsinda kime kubusa. Pye Clave Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinzwe umutekano mu gisagara cya Las Vegas muri Nevada, muri Leta ya Nevada, babandanya kurondera impamvu ishobora kuba yatumye umugabo mutama w'imyaka 64 y'amavuko akora ubwicanyi bukabije aho yagandagura abantu bashika kuri 60. Uyo nawe akaba ari Stefan Paddock yarashe abo bantu aho yarari mu ihoteli yiwe mu igorofa ya 32 mu ihoteli yitwa Mandalay Bay abarasa abo bantu akoresheje inkoho. Nivyo rero mugenzi wacu Eje ni Mukankusi yaganiriye na Athanas Gahungu umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois. Tubatega amatwi.
Ikibazo cyo gutunga imbunda muri Amerika kirakomeye kandi kiragoye gutorera umuti kubera abatunze imbunda s'abantu boroshe umuntu ashobora gufatwa. Kuva muri iyi minsi abantu batunze imbunda ngaha mu gihugu cya Amerika baragabanutse. Muri iyi minsi abagira ubushakashatsi bavuga yuko ibice 22% by'Abanyamerika aribo bafise batunze imbunda muri iyi minsi. Mu bantu ibice 32% by'Abanyamerika bavuga yuko baba mu nzu harimo imbunda, ariko biravye neza abo bantu bafise imbunda si bamwe. Abantu mu bantu baba abazungu 39% nibo benshi gose, abirabure ni ibice 18, abo twita ba Hispanic ni 15 gusa. Ariko ikindi giteye ubwoba ni uko mu bantu biyita ba Republike ngaha muri kino gihugu cya Amerika icya kabiri cyabo bose bafise bavuga yuko baba muri ahantu hari imbunda. Wabubaravye ni abademokrate muri abo kubaravye ugombye kubarabira ku bademokrate bobo ni igice cya kabiri cyabo. Abademokrate ni bakeye igotse. Mugabe ikindi rero giteye ubwoba ni uko wumva yuko abatunze imbunda abatunze inkoho baragabanutse. Mugabe bagabanutse igitigiri cy'inkoho cyangwa imbunda umuntu wese atunze muri abo muri ibyo bice bikeyi cyabaye kinini. Ubirazi ni nk'uko uwo muntu Paddock aheruka kwica abantu batagira uko bangana agakomeretsa benshi. Uwo muntu imbunda yari afise zari zirengeye, bavuga yuko yari afise imbunda zishika 47. Nirizo imbunda 47, igituma ikibazo kigoye nuko itegeko rivuga yuko abavuga yuko imbunda inkoho bazicunga kugira bashobore kwirinda biba birengeye. Ntiwo umaze kurenza utunze inkoho imwe, zibiri, zitatu, kumbure wo buri kuri ikingira mugabo maze gushika ku ngoho 10 imigoho 20 ngoho 30 ingoho 47 nibaza yuko abantu bose biyumvira neza bo bamaze gutangura bakaraba kuko bumvise yuko umuntu ari karagura yakagura yaba ari nk'urumogi cyanjye ari naho byo bari bizogo katangura kuzura kuri ibyo bintu batangwa kwibaza bati none ibyo ari karagura birakenewe
ye none
ko ari hariho abigenga
ye professor
cyabije kubira amategeko kuko hariho leta zimwe zimwe nka za Nevada zikagira amategeko uragenda gusa kugura inkoho nta biraba mugabo yaraziguze no mu maheta hari amategeko yagoreye rero kuraba ni kuki yoshobora kudigura agashika izo zose zikumbi zikarenga igitigiri
nibyo
ntagire numwe avuga ati nakare karagwe ngo
nibyo koko professeur uwo mugabo uriya mugabo wishe abantu yaguze imbunda azigura muri leta zitandukanye harimo Nevada, Utah na California kandi nkuko mubivuze habonetse imbunda zigera muri 47 noneho akaba yaraguze imbunda 36 mu mwaka ushize wonyine izi mbunda ni nyinshi nkuko mubivuga ntabwo byaba bivuga ko ari imbunda zo kwirinda kandi nta n'ikintu cyari gutuma batazimuha atazigura kubera ko yari yujuje ibisabwa ariko kandi ubwicanyi nka buri yuriya mugabo yakoze murabona hari isomo byaba bisigiye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se amashyaka arimo gukorana aya mashyaka manini cyane cyane muri Amerika yombi arimo kugerageza gushakira umuti iki kibazo ariko kandi kugeza ubu akaba atumvikana hari isomo mubona ubwicanyi nka buri ya burenze kamere bw'ababo basigiye
amasomo arimo bwa mbere hoho abantu ba bagira ubushakashatsi baremeza yuko gutunga imbunda bituma arizo bitera bimwe bita homicide urumva rero mugabo kugira ushobore kubandanya ubwo bushakashatsi birimo amafaranga ari mu bagomba guhagarika ibyo byo kugura imbunda akongera akabamwe mu byo kubifasha aha mu gihugu cya Etats Unis cya Amerika hariho ikintu bita NRA National Rifle Association icyo National Rifle kuba
ngo muri make ntabaciye mu ijambo ubwo ni nk'umuryango w'abantu batunze imbunda batunze intwaro ariko kandi banashyigikiye ko abantu bazitunga inaha muri Amerika
yego aho rero ifise irafise amafaranga menshi iratuma abari muri za leta badashobora kugira icyo bagize kuko amafaranga yoshoboye gutuma baraba ingene bagabanya izo mbunda izo nkoho uko umwaka uza niko yagabanutse ubu ni makeyi rwose nta n'ikintu bashobora kugira mugabe ikindi nacyo kubera abo bantu baha amafaranga iyo NRA bafite bashobora bitunze bashobora gutunga izo nkoho nta kintu gishobora na kimwe gutuma batabandanya kuko iyo organization intuze national NRA ikozo kuma itanga amafaranga hanyuma abo bantu rero muri kino gihugu nk'uyo mugabo Padok bamwita aho yaja mu mahoteli kubera yagira ibintu by'akamari bamwita mu VIP uwo mu VIP ni ntakogwa ko ibyo yamaze mi aho yamaze iminsi mu hoteli yarafishe arashira ko amakamera ibyo gufata amafoto kugira ngo ntihagire umusanga ho kugira ntihagire ubumenyi icyo ari karakora
yari yiteguye neza
nibaza yuko ubu babi uko bazobandanya aba FBI bazotora yuko kumbure hari abantu yahaye icyo bita igifukamunwa sinzi mu kinyarwanda ko mu
ko yaba yarabapfumbatishije
yarabakoze mu minwa tije ibyo niko ndagira ntibaraba ni murabe hijya nibaza rero ikintu bizogira bizo nkuko mu byabaye mu bindi bihugu haba mu Bwongereza haba muri Australia haba muri Norvege igihe abantu batanguye kuzaba aricana biko bigeze birengeye urugero barashoboye gutangura ayo mategeko nibaza rero ko bizoca bituma ino muri kino gihugu naho kumbure abademokrate badafise ububasha bwo gushobora kugira amategeko yabo bwa bizotuma batangura kuraba gitoyi gitoyi cyoco ngo mu mahoteli umuntu aje agatangura kugira nkizo imbunda zishika mirongi gahe mu hoteli imwe bazotangura bakaza bararaba ayo mabarize twinjira namwo yuko kumbura atari mwimbunda kuko ibyo biba biragoye
ye nagira ngo muri make none ho mumbwire mwari muvuze ko umubare w'abatunze imbunda ubu ngubu wagabanutse bya byaratewe n'iki
byatewe nuko mu ngo mu ndwari heze abantu batanguye kuza barashiraho amategeko yuko y'imisi mara kugira barabe yuko ushobora gutunga imbunda mugabo icyabyononye nuko hariho ama leta zimwe zitabifitse urumva rero baciye bigaca bijyamo bimwe by'ukuraba uwo bashobora gushyiramo muri profile gushobora gutokumenya kwikeka yuko yobatunze imbunda ibyo rero byatumye benshi abirabure aba Hispanic baragabanutse icyo batashubiye kugabanya nabo bazungu bafise amafaranga bashobora kutunga.
Yereka noneho tujye ku murongo wa telefone. Eliyabo uranyumva?
Ndakumva neza. Nge ni muhire Eliyabo nkuko bivuze ndi mu Kigali mu Rwanda. Ikibazo cyanjye cyangwa se igitekerezo ubusanzwe ngewe uko nakurikiye ikiganiro nibaza ko gutunga imbunda byaka bifite amategeko abigenga anabitegeka icyo nicyo kibazo nibaza none se niba konsebusiyo yo gutunga imbunda ari nziza nk'aho ngaho muri Amerika abantu bakaba bafite ubwo burenganzira nibaza ko iyo konsebusiyo ari nziza ariko si cyo twibaza ni gute nshaka no kubaza n'uwo mutumire wacu ni gute umuntu atunga imbunda imwe ebyiri eshatu kandi hari amategeko amwemerera gutunga imbunda ese nta tegeko rivuga ngo uyu muntu agomba gutunga imbunda imwe cyangwa se ebyiri ni gute umuntu atunga imbunda imwe ebyiri eshatu akayenda agira imbunda 30 abazikura he ese nta nimero matricule umuntu bamuhera he imbunda kugira tumenye ngo ubushize uyu muntu yari yaguze imbunda none ni gute twamwongera indi icyo nicyo kibazo nahoze nibaza naho ubundi konsebusiyo yo nibaza ko ari nziza cyane yo gutunga imbunda ariko imibare ibaye myinshi umuntu agatunga imbunda ukagira ni ikigo cya gisirikare biba bishatse gusobanura iki nicyo nge nibaza kuki batagira amategeko abigenga bagire n'umubare bagarukiraho
ikibazo cyiza
ikindi kibazo nakibaza ngo ese okay Amerika ni igihugu cyiza gifite umutekano twese tuzi ko ari intangarugero kuki babemerera gutunga izo mbunda
nibibazo byawe rwose
nibazaga kandi mbashimira ko mumpaye ijambo ku rwego rwa Amerika dore ko ari nabwo bwa mbere mvuganye namwe
Professor Gahungu mwumvise yabo muhire ibyabajije
ego oya icyo kibazo abajeje kirumvikana kandi nicyo nyere twazindukiye ko turi ko turaraba nuko gutunga imbunda gutunga inkoho biri mu mategeko hariho icyo bita second amendment yemeza yuko gutunga imbunda bi constitution ibyemeye naho umuntu agombye kubisoma neza yosanga atari byo mugabo iki gihugu cha Amerika kirafise ni igihugu umuntu yovuga ni Leta Zunze Ubumwe si ukuvuga yuko ari eta yose yiraba eta rero kubera yiraba eta yose ifise amategeko adasa n'ayandi ari muri eta hariho nk'amategeko nibaza yuko umunywanyi yasomye neza Elias yasomye neza nk'ubu muri iyo eta ya Nevada birabujijwe yuko umuntu agura ikintu gisa n'imbunda kirazira kugitwara ku ibarabara mugabo kugira imbunda ya kweri ishobora kwica umuntu nta tegeko ribibutsa sinzi ko ibyo biragoye kumvikana hanyuma hakaba rero n'ayandi maeta nicyo gituma nibaza ko imbunda zagabanutse bambe abafite imbunda bagabanutse mugabo imbunda zakuye zibandanya zikaba nyinshi kuki gutunga imbunda ahubwo niho twero twadushikiye kuko mu bindi bihugu nk'uko byabaye muri Norvege nk'uko byabaye mu Bwongereza igihe batanguye kuza baricana barashoboye kugira amategeko y'uga bigabanya muri leta imaze iminsi yo kuri Obama barashoboye kugabanya abantu bashobora amategeko azeze igihe umuntu imbunda ashobora gutunga uko zingana. Abantu bamwe babaza bati mbega none ubu hariho amategeko yoba yerekana yuko umuntu ashobora gutunga icyo bita imbunda automatique. Nta yari yo mugabo uci ashoboye kugira nta tegeko narimwe ryamubuza amaze gutunga imbunda uwo mugabo Padoka
nuko
ashobora kuhindura bigashoboka.
Rakoze cyane mugenzi wacu Jeanne Mukankosi kuri icyo kiganiro giranye na Tanazi Gahungu. Aho niyo duhereje ibiganiro n'amakuru mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye.